Egli, nella Disgrigia America. Radisgurya America vugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda ho turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu abadushakira kuri internet turi kuri www.radio yacu voa.com ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingengo z'ingenzi kaminuza y'ibiyaga bigari yo mu ntara ya Makamba yo mu majyepfo y'Uburundi yugarijwe n'urusobe rw'ibibazo birimo guhagarika amwe mu mashami yayo.
Ingorane bishobora gutera ivyo nuko igihugu kizobura incabwenge abantu bafise ubumenyi mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu.
Sylvain Ntakarutimana n'umwarimu muri kaminuza y'Uburundi. Leta ya Kiyisilamu yigambye igitero cyagabwe mu cyaro cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigahitana abantu 20. Naho mu mahanga ya kure, Ubushinwa bwatangiye umunsi wa kabiri w'imyitozo ya gisirikare bukorera hafi y'ikirwa cya Taiwan kuri iki cyumweru. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru tuyahere ko avugwa hirya no hino muri Nigeria, abantu 74 baguye mu bitero bibiri bitandukanye byagabwe n'abantu bitwaje intwaro muri leta ya Benue nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubutegetsi n'ubuyobozi bwa polisi. Byabereye mu gace gakunze kurangwamo ubushyamirane hagati y'abahinzi n'aborozi. Ubushyamirane buragenda bwiyongera kubera ubwiyongere bw'abaturage butuma bakenera ubutaka buhingwa bikagabanya urwuri rw'aborozi. Umuvugizi wa polisi ya leta Benue, Catherine Anene, yatangaje ko imirambo 28 yabonetse mu nkambi y'abakuwe mu byabo yahitwa Mban. Icyabaye imbarutso y'ubwo bwicanyi nticyamenyekanye, ariko ababibonye baravuga ko abantu bitwaje intwaro bahasesekaye bagasuka urusasu ku baturage. Perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria yasohoye itangazo ryamagana ubwo bwicanyi, ategeka inzego z'umutekano kongera amarondo muri utwo duce turangwamo imvururu. Ubwicanyi nk'ubu mu bice by'icyaro byo muri Nigeria ntabwo bumenyekana kubera ubuke bw'abagize inzego z'umutekano batabara, ariko akenshi bakahageraho byabereye impitagihe. Leta ya Benue iri hagati mu gihugu ni imwe mu zihurirwamo n'abayisilamu biganje mu majyaruguru y'igihugu n'abakirisitu biganje mu majyepfo yacyo. Ikibazo cy'ubutaka gikunze kumvikana mu bice byo hagati mu gihugu hatagaragara neza urubibe rw'aho abahinzi bagabanira n'aborozi, hakiyongeraho ibibazo bituruka ku moko n'amadini. Mu mvururu nk'izo muri leta ya Zamfara izwiho kuba indiri y'abafata bunyago bagasaba incungu, abantu 80 ejo barashimuswe nk'uko byatangajwe n'abaturage.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Inzego z'ubutegetsi mu Budage zaburiye abaturage bo mu mujyi wa Hamburg ko ibyuka bihumanya bikomeje gusatira uwo mujyi. Ibyo byuka byaturutse ku muriro wakongoye inzu ibikwamo ibikoresho mu mujyi wa Rothenburgsort uri mu birometero bike mu majyepfo ya Hamburg. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byatangaje ko nubwo urugero rw'uko ibyo byuka bishobora guhumanya rutaramenyekana, inzego z'ubutegetsi zahungishije abaturage bagera ku 140. Abandi baturage b'i Hamburg bategetswe kuguma imuhira, ariko bakadadira inzugi n'amadirishya. Umuriro wadutse aho mu mujyi wa Rothenburgsort mu masaha ya kare muri iki cyumweru urakomeza kugera amasaha ya nimugoroba, nubwo hari abashinzwe kuwuzimya batari bake. Ibyari bibitse muri iyo nzu yafashwe n'inkongi y'umuriro ntibyahise bimenyekana. Ubushinwa bwatangiye umunsi wa kabiri w'imyitozo ya gisirikare bukorera hafi y'ikirwa cya Taiwan kuri iki cyumweru. Muri iyi myitozo harakoreshwa indege z'intambara n'ubwato bw'intambara. Iyi myitozo Ubushinwa bwatangiye ku wa gatandatu izarangira ejo ku wa mbere. Ni imyitozo yagaragaye nk'uburyo Ubushinwa bwashatse kwerekana ko butishimiye kuba perezida wa Taiwan yarakiriwe na perezida w'inteko ishinga amategeko ya Amerika, umutwe w'abadepite Kevin McCarthy. Igisirikare cy'Ubushinwa cyatangaje ko iyi myitozo, amarondo n'ibindi bikorwa bya gisirikare gikorera hafi ya Taiwan ari uburyo bwo kwihaniza bushimitse abo bwise abaheza nguni bashyigikiye ubwigenge bwa Taiwan, ubufatanye no kwenderanya kw'ingufu ziturutse hanze. Igisirikare cy'Ubushinwa kiravuga ko ibi bikorwa ari ngombwa mu rwego rwo kurinda ubusugire bw'Ubushinwa n'ubutavogerwa bw'imipaka yabwo. Minisiteri y'ingabo ya Taiwan yatangaje ko ejo ku wa gatandatu ubwato 8 bwa gisirikare n'indege 42 z'igisirikare cy'Ubushinwa byagaragaye hafi y'ikirwa, ndetse zimwe muri izo ndege zarenze umurongo w'urugabano icyo kirwa gihana n'umugabane. Perezida Tsai Ing-wen wa Taiwan yamaganye iyo myitozo, avuga ko Taiwan izakomeza gukora na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bishyigikiye demokarasi muri iki gihe icyo kirwa gikomeje guhangana n'icyo yise gushaka kwiyagura hakoreshejwe igitugu bikomeje kuranga Ubushinwa. mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi muje no kuri Y3 radio yacu voa.com mukurikire aya makuru kuri Facebook, Instagram, YouTube na Twitter muradusanga kuri @voaradio yacu. Mukanya turaje mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Ayo mukarere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika turahera muri Republika ya Demokrasi ya Kongo, aho leta ya Kiyisilamu yigambye igitero cyagabwe mu cyaro cyo mu burasirazuba bw'icyo gihugu kigahitana abantu 20 nk'uko byemejwe n'inzego z'ubutegetsi. Leta ya Kiyisilamu yigambye icyo gitero ibinyujije ku muyoboro wayo wa Telegram, ikoranabuhanga ryiyambazwa mu itumanaho ryakozwe n'Abarusiya. Ubwo bwicanyi bwabaye ku wa gatanu w'icyumweru gishize mu gace kitwa Musandaba hanze y'umujyi wa Beni ni kimwe mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kwibasira abasivili. Ubutegetsi burashinja umutwe w'inyeshyamba za Allied Democratic Forces ADF gukora ubwo bwicanyi. Colonel Charles Omeonga, umuyobozi w'ingabo za leta ya Congo kuri teritwari ya Beni, yavuze ko ku wa gatanu babaze abahitanywe n'izo nyeshyamba bagera kuri 20. Nawe impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Kasereka Kasairio wiyemeza ko ibitaro biri hafi aho byakiriye imirambo igera kuri 22. Umuvugizi w'igisirikare mu ntara ya Kivu ya ruguru ahubwo bwicanyi bwabereye Antoine Mwalusha yatangaje ko abakoze ubwo bwicanyi bakoresheje imihoro mu rwego rwo kwirinda kumvikanisha urusaku rw'abakururira guhangana n'igisirikare. Icyo gitero cyagabwe muri imwe mu ntara zazahajwe n'imvururu, aho mu mwaka ushize leta ya Kongo yashyize abategetsi b'abasirikare bagasimbura abasivili mu rwego rwo kugerageza guhoshiza imvururu. Mu cyumweru gishize ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugarura amahoro muri Kongo zamaganye ubundi bwicanyi bwakozwe n'inyeshyamba za ADF mu ntara ya Ituri, zivuga ko abantu 30 baguye muri ubwo bwicanyi. Ikigali mu Rwanda ku mugoroba wa gatanu w'icyumweru dushoje habaye ubwicanyi, aho umugabo yatemaguye mugenzi we akicwa arashwe n'inzego z'umutekano. Ubuyobozi bw'umurenge wa Rutunga mu karere ka Gasabo ibi byabereyemo burasaba abaturage gushyira imbere imibanire myiza birinda icyo ari cyo cyose cyabashora mu ngengabitekerezo ya Jenoside. Eric Bagirubusa nibyo atubwira.
Mu marira ishavu n'agahinda, ibyiyumviro bidashira, abandi bifashe mapfubyi, nibyo bigaragara mu bavandimwe b'umuryango wa nyakwigendera Sylvestre Manizabayo wo mu kagari ka Kabariza mu murenge wa Rutunga igasaba mu cyaro cy'umujyi wa Kigali. Amakuru aravuga ko uwitwa Eric Ntibiringirwa yarayatemaguye Sylvestre Manizabayo bapfuye ibijumba. Ntibiringirwa yabanje gushaka kwica umugore wa Manizabayo Francine Nyirabahazi aramuhusha mute mu rutoki. Tuvugana umugore wa nyakwigendera yarafite ibipfuko byo kwa muganga. Inkuru y'urupfu rw'umugabo we yayibariwe kuko yahise yirukanka ahunga yanga ko bamutema.
Kiyimba kimwe ko kukushyira hariya ngo n'ikiyimba gishyira hariya n'umutwe arawufata ngo arawuca ca ca ca, arangije ngo agushyiraho yari yicaye ngo mu gihuru ntabwo nabimenye ntabwo nageze ikibona.
Bwana Viateri Rutagengwa aba mu nama njyanama y'akagari ka Kabariza yemeza ko ari mu bageze bwa mbere ku murambo wa Manizabayo yadutekereje uko yabusanze.
Nge n'ushinzwe umutekano rero twamugezeho turareba koko dusanga bigaragara yuko yamanutse mutema umugenda wose, kuko akaboko yari yagatemye hafi yo kugaca mu mutwe hari imihoro igera muri 6 yawutandukanyije n'igihimba, hanyuma umutwe uri hepfo gatoya kugishyitse.
Akimara kumutemagura nk'uko ababibabonye babyemeza, Ntibiringirwa yahise ajya kwikingira niwe mu nzu. Mu kumusohora hifashishijwe inzego z'umutekano birangira nawe yishwe arashwe n'abasirikare. Ubuyobozi bwa Rutunga bukemeza ko yashatse kubarwanya. Kuri Rutagengwa agasanga ibyakozwe bifite ishingiro.
Ariko noneho inzego z'umutekano ibyo zakoze byari bifite ishingiro, kuko n'abaturage bari bahari wabonaga basa naho barakaye. Ku buryo baravugaga bati inzego z'umutekano nizihave twebwe tumwikuriremo. Kumwikuriramo rero birumvikana yuko hari kubindi skandali irenzeho kandi inzego z'umutekano zihari.
Mu nama yabereye ku biro by'umudugudu wa Nyamise kuri uyu wa gatandatu, Bwana Francois Yamuremye uyobora umurenge wa Rutunga yasabye abaturage kwimika urukundo n'imibanire myiza aho kumva ko bahora mu bidafite umumaro.
Babonye ko kwica nta kiza kigeze gite kirimo. Rero mushaka inama twabagira ni uguhinduka mu mitima yanyu, inzangano mukazivamo, mukabana n'abantu amahoro, sibyo? Ngira ngo mu bantu dufite aha ngaha inosa hano ni dufitemo abantu bagiye banyuza imitungo mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi batishyuye muri nyamise murabafite ubwo se tuzagera kumwe n'ubwiyunge gute uze ko wangira imitungo ukagirirwa imbabazi ntufungwa fungurwa ukaza ukibera ahangaha hanyuma imitungo nta n'amamiliyoni bakwishyuza abantu urumva muzabana gute utabishyura
Bwana Yamuremye yanasabye abaturage ategeka kwirinda icyari cyo cyose cyabaganisha mu ngengabitekerezo ya genocide muri bihe u Rwanda n'isi yose bibuka ku nshuro ya 29 genocide yakorewe abatutsi ibibazo by'amakimbirane ku baturanyi bikunze kumvikana hirya no hino mu Rwanda ubuyobozi bugakomeza gusaba abaturage gukomeza gutangira amakuru ku gihe gusa nabwo bukanenga uburangare mu kudakurikirana amakuru buhabwa Bwana Muswahili nimo twarasiba mu mudugudu wa Nyabise ibwirago ubuyobozi bw'umurenge
ariko icyo tugomba gukora buri gihe buri munsi ni mudufashe murushaho kutwegera nkuko mugenzi wanjye yabivuze umaze igihe musa n'abatwibagirwa kandi amakuru muyafite muri raporo
biragoye kwemeza niba ibyabaye byaba bihura n'amateka mabi yaranze u Rwanda mu 1994 bitewe n'igihe byabereye ariko inzego z'umutekano zirimo igisirikare na polisi zatanze ibiganiro bihumuriza abaturage zagarutse ku mateka y'umuhoro mu mwaka w'1994 wicishijwe abatutsi ari nawo wakoreshejwe mu gutemaguranya kwigendera uteze amatwi harabumvikanaga bemeza ko uwatemaguwe yaturukaga mu bwoko bw'abahigwaga uwamutemye nawe bakavuga ko sumubyara yafungiweho ibyaha bya genocide Umwe mu barokotse genocide avuga ko habayeho icyo yise gushinyagurira umurambo yacitswe mu magambo ye avuga ko abawushinyaguriye bagombye kurekeraho kuko ibyo bakoze bihagije n'imvugo yahise asabira imbabazi mu ruhame kugeza duteguriye inkuru imirambo yombi yariri mu buruhukiro bw'ibitaro bwa Kakiru ariko ku ruhande rw'uwishwe temaguwe bakavuga ko bibagoye kuzabona uko bashyingura uwabo kubera mikoro make nk'uko Madamu Clementine Dusengimana mushiki wa nyakwigendera yabibwiye ijwi rya Amerika
Nahoze nibaza ko ubuyobozi nta kintu bumuvuzeho ubundi turamushyingura gute nanjye ndazerera simfite naho mpagarara ngo ndera abo bana ubwo rero urumva ko ari ikibazo gikomeye nyine muri iyi minsi kandi nta bundi bufasha abajya baduha nka leta
bagira ubusajwi rya Amerika I Kigali
tujye mu Burundi aho kaminuza y'ibiyaga bigari iri mu ntara ya Makamba mu majyepfo y'igihugu yugarijwe n'urusobe rw'ibibazo birimo guhagarika amwe mu mashami ayo mashami arimo igiterambere amategeko n'ikoranabuhanga mu by'itumanaho ni mu gihe iyi kaminuza imaze imyaka itandatu gusa ishinzwe inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashishije abanywanyi bayo turayisomerwa na Thierry Ndayishimiye I Kigali mu Rwanda
Ibyo ni bisata byigisha ibijanye n'iterambere rusangi imibano amategeko n'ubuhinga ngurukana bumenyi ibindi bisata bibiri biracafise imyaka yose no kuvuga kuva mu mwaka wa mbere gushika mu wa nyuma ibyo bisata n'ibijanye no gutunganya ubutunzi ibitera bifudika suko hasabwa amahera y'ishure menshi kurusha muri ibyo bihurumbirwa uhagarariye ico kigo Richard Niyonkuru yibaza ko bareka kubyiga kuko batinya kuyoberwa guhurumbira ibyo bisata byigisha ibyo gutunganya ubutunzi nabyo byo babiterwa n'agakuku ishimwe mediatrice ari mu gisata cyo gutunganya ubutunzi wasigura ko hari bisata bitinywa kuko bigumye
nk'ama génie civil hari gihe umuntu atinya kuja kuyigamo kubera iki arabati sinshoboye ibiharuro byo bari byinshi ibyo twita imboroko zo bari nyinshi gacusanga uri kuri yumvira nawe uko wiyizi ukabona ati ki ntaco nojamwo ku mpamvu habyo shoboye
Uwo mwigeme yashimye ico gisata kuko azosaba akazi ahantu henshi kandi hatandukanye. Ico gisata kiramwigisha kwitunganyiriza ubutunzi.
Ku bitaro ndashobora kuja gukorayo kuko barakenera ubujera ry'amahera. Hanyuma ku mashure hose ndashobora gukorayo. Mugabo kandi ntibagiye ko iyo turiko tuyiga batwigisha no kuraba iby'iwacu. Ubwacu twebwe ubwacu baratwigisha no kwiteza imbere. No kuvuga iyo rero uri kwiteza imbere udashobora kumenya ukuntu uraba ibyo kurakora byose ucusanga bigiye nabi ariko mu gihe uri kurakora iby'iwawe ukamenya n'ukuntu biraba neza nibaza ko atakibazo na kimwe bigutera
Imana ishimwe Estera nawe yiga mu gisata nk'ico ati nashimye kubandanya ibyo natanguye kwiga nkiri mu mashure yisumbuye kuko narabikunze
Jewe mu ncamake nabonye no kuguma ndabikurikirana kuko narabikunze mbonanye nariho no kuma mbandanyiriza kuguma ndavyiga ndabibamwe ndabikunda uko nyene casanga no kuguma nkurikirana ico gisata
Nayo igituma hari bisata bidahurumbirwa nuko hari imyaka abanyeshure baba bake mu mwaka wa mbere iyo badakwiga itegere gisabwa ca 30 iryo shure ntiriba rigitangura abiyandikishije baca bajanwa mu kindi gisata nubwo baba batacifuza bisigurwa Nayishimwe Mediatrice
nk'akarorero hari ukuntu umuntu ashobora kuza kuyandikisha kuko aba yagishimye icyo gisata ariko amaze kuyandikisha ugacusanga uko iminsi igenda irahera abandi baronse kandi no naho urahaje uko hameze twigishwa n'abavuye i Bujumbura rero iyo bamaze kuba bake baca baraba ukuntu babashyira mu bindi bisata mugabo atari kumvozi bavuye
Patiri yagamuka mama Mary yiga mu gisata cyo gutunganya imigambi y'iterambere ryahubaye nawe ati abo banyeshuri bibaza kwiga iby'inshuti canke umugenzi yize agatera imbere nawe bizotuma aba nkabo
zo tubona kumbure ni hahandi usanga umuntu akurikira abandi bari imbere yiwe bakuru biwe canke abandi bantu b'inshuti canke babagenzi bacize ahandi naho ugasanga umuntu nafise n'intumbero yaje kwiga bamurongize kwiga cyane yafashe umugambi wo kwiga mbwa nafise intumbero ngo avuga ati nzoshika kuri iki n'iki n'iki akava kwinjira habonye abandi bari cya gatatu gituma abantu binjira muri izo bisata kumbure bimwe by'ukurota umuntu agira ati noja muri kirya gisata nzo umuntu ahambaye nzo kwicara mu biro tunganya iby'amahera iby'ubutunzi bashafari yo kwinjira muri izo bisata
Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ko ibyo bisata bijanye no gutunganya uburyo bw'amafaranga ko bitoba bikundwa kuko ababyiga boba bashaka kuzorondera akazi aho bakorakora amafaranga gutyo bakayikora ko Ishimwe Mediatrice na Manishimwe Estera bishuye bati
sinashimye gisata kugira nkore ku mafaranga ahubwo nashimye gisata kubera ko nshobora gukora ahariho hose ataho nimiriwe
oya oya suko ntuwoge haruruko kuko amafaranga naye igihugu Franga nushora kuyiba ngo reko nizike ngo reka nzoshinja gukora mu mafaranga ngo nzoshe ntunga oya ahubwo mu comptable nwe abakwiye gukontrola ibintu neza ku murongo umwanya wo kuyiba yotunganya neza ibintu ku murongo
Patiri yagamuka mama mère ati ico kumenya nuko amahigwe y'umuntu ataba yuwundi
amahigwe y'umuntu ntaba yuwundi kiretse gusa mu gihe umuntu wenyene niyo yosanga yagiye mu gisatagira akabona ko ashite akagira umwete mu ishuri akagira umwete igihe asohoye iryo shure gukoresha bwa bumenyi yaronse birashobora kumufasha ayizo ndoto yagize akazozishikako izo rero bisobanugira ni gukora bisaba kwikuramo kurera amaboko bisaba gukoresha bwa bumenyi uba wararonse
kubwo mupatira ariko ariga mu gisata cyo gutegura imigambi y'iterambere ahubaye ati hari ibisata ugwaruka bwo kwitayeho na cyane cyane mu Burundi aho tukiri mu nzira y'iterambere reka tubwire ibyo yashimye muri cyo gisata
icambere nuko mbona ko ari gisata izo umuntu yiga yibumenye umuntu aronkayo buramwugurura ukamuhize iyumviro zingeneyo ja kubaho ahabaye ningeneyo kwiteza imbere icakabiri naco ico gisata kiraheza igaha umuntu n'iziyumviro ingeneyo genda agateza imbere abandi ahabaye akabahize iyumviro akabugurura ubwenge akabafasha akabunganira kugira ngo imigambi y'iterambere biyumviriye bariko barakora ubwabo canke bari na hamwe mu mashira hamwe koko ishobore kujimbere kandi ishobore kubashikana ku kintu icagatatu rero nico kitwinjizanye zina muri uyu mugambi wa leta wuko abenegihugu biteza imbere mu makoperative mu mashira hamwe
Patiri yagamuka mama meha tico gisata ni cari gikwiye kubura abacigamwo kuko ni kirumara mu gihugu
kubwizo rero ni cari gikwiye ahubwo kubura abanyeshuri bacinjiramwo ahubwo nshi cari gikwiye kuronka abanyeshuri benshi kirango turonke abantu benshi bincabwenge bimboneza mu iterambere mu migambi kugirango aho tubaye batwunganire badufashe mu iterambere tushike ku iterambere turonke ubuzima turahingene twibeshaho hanyuma dushobe no angana akazi kumbure aho tubaye muri bene wacu nabujyana cyane cyane tubona ubu uye abarondezi bakazi canke mbere ntabakazi kaheze nshobora kurondera gushasha aho twita abashomeri batera bagwirirana
Inakari Leo Deta yahejeje muri ico gisata ati mu Burundi ico gisata ni kirumara mu gihe hari gwirirana ry'abantu bari bakwiye kugihurumbira kuko kizotuma abacize batora umuti w'ingorane zitegwa n'ubwinshi bw'abantu
ico gisata kijanye n'iterambere ry'abanyagihugu ni gisata kiza cyane kuko tutabyirengagije umuntu azokenera iterambere kuva vuta kugeza yitabye imana nuko nk'igihugu cy'u Burundi uno munsi turiko turonka abantu benshi baba muri kino gihugu byari bikwiye rero yuko ababana bahejeje ubunyene baca biga kino gisata kugira bashobore gutunganya neza iterambere dufatiye no ku bantu dufise muri kino gihugu benshi.
Patrick Yagamukama agarutse ku gisata cigisha iby'imibano kiza carazimanganye muri ico kigo ca kaminuza asaba ko nico gisata cohurumbirwa nk'ibindi kubwiwe ntaterambere rishoboka mu gihe mu kibano haba hari ibibazo mu gihugu kivuye mu ntambara nk'u Burundi hari n'ayandi matati abahejeje ico gisata barakenewe kuko iterambere ntirishoboka mu gihe imitima y'abantu yama mu ruhagarara. Inakarire Odeta aremeza ko hari urwaruka ruja kwiga ibyo bisata kugira bazokore mu mahera hanyuma bibe nk'uko bimaze iminsi biba hamwe hamwe
rero bipfuza kuja kujera amahera yo mu mabanke yo mu mavuriro y'abagwiza tunga kugira bikunde batunge hakiri kare oro itunga giza bari kurirondera babanje guca hasi nico gituma ubona uno munsi ama banke menshi usanga yibwe ama opitu ugasanga yibwe kubera abo bana nta karanga mutima muri bo bafise bafise karanga mutima ko kugomba gutunga ihuti ihuti.
Uwo mukenyezi arababazwa no kubona urwaruka ruhurumbira ibisata byo gutunganya ubutunzi rutarondeye
birambabaza kumva baje kwiga kugera amahera aho bakwize kugera abantu kuge dushobora gutunganya neza iyisi Imana yaduhaye iyisi tuyitunganye neza kuburyo nkuko umukuru w'igihugu avuga umunwa wose uronka icushira icufungura umufuko wose uronka amafaranga aya mafaranga turondera iki kintu turondera cyo gushira ku munwa ni ngaha muri nosi dutegereza gutunganya tukayikora hanyuma duhejeje kuyikora abajera ibyo twagize bakaboneka.
Ntakaruta Imana Sylvie yigisha muri kaminuza y'u Burundi akaba ari no mu bashinze kaminuza imwe yigenga mu gisagara ca Bujumbura arabona ko kubera hari bisata bitakigira ababyigamwo bizotera ingorane igihugu muri kazoza.
Ubu rero ingorane bishobora gutera ivyo nuko igihugu kizobura incabwenge abantu bafise ubumenyi mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Icyo ni kibazo gikomeye cyane umuntu yibaza yuko igihugu cyari gikwiye kuraba ingene ibyo bisata bitohebwa burundu kugira ngo abantu babihurumbire kandi bumve yuko burya igisata cyose ucize ushobora gusanga bagitemwe imbere.
Uwo mwigisha wa kaminuza abona ku rupapuro rw'umutsindo atari go rukuru igihambaye nico ukoresha ubumenyi warose muri kaminuza
nuko abantu bo kwikura umutwe yuko diplome ugurupa progumutsindo ariko buza ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza bivana n'ingene umuntu atahura akarondera ingene ubuzima bwiza ahava kabushikako ivyo yize ingene abikoresha kugira ngo ubwo buzima bwiza bimufashe gushikira ubwo buzima bwiza
kugira ibyo bisata bikundwe. Rero ntakaruta Imana Sylvie abona ko abigisha guhera mu mashuri yisumbuye no muri kaminuza babikundisha abanyeshure mu Burundi gushika mu mwaka w'2022 harugwa amakaminuza agera kuri 41 kandi umunyeshure niwe yitorera igisata yigamwo ayagera kuri 38 yose nayabigenga murayo indwi ari mu gihugu hagati nayo kaminuza za leta ni zitatu kandi ubushikiranganje bw'indero nibwo burungika abatoye ikibazo ca leta mu bisata bitandukanye byazo bisunga cane cane amanota umunyeshure yarose n'igisata yize mu mashure yisumbuye ariko bamwe bahora basaba guhindurirwa aho babarungitse kwiga nubwo hari abadatunganyirizwa nk'uko baba babyifuje.
Bukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tugeze mwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Hello? Oui. Eh gona byumvise. Eh. Cha, nukurije nkubuno ndabigenza gute? Eh? Mfasha cha, mfasha burahambera undabira umwana. Ubunyene ndagarutse ubunyene. Nukuri sinteba. Eh, urakoze cyane Imani kumpeza girira. Hagara rasho. Shoferi hagarara dusubira inyuma
ndabyanze noneho ni ko mata iyi ko hari taxi ni modoka yawe bwite ukoresha ibyo ushatse shofara gushukara ata ntuhagarare
madame kuna kwashida gari ntegerezwa gutaha muhira ubunyene hari kintu kibaye
warukuze gahunda mfite we mada niba ushaka gusubirayo okay inzira n'umuhanda rwose nakubwira iki
ariko mane
ariko ngiye murabanza mongeza aho ngenda
mbibashaho
aya
ndababwire gute umubanyi niwe ampamagaye ambwiye yuko umukozi yanderera umwana bamuhamagaye byihuta ku telefone ngo mama waragwaye ngo naje kumugwaza nuraciye ansigira umwana muhira wenyene
ariko sibyo biratureba mada
ntiwumva ko umwana wanje ashobora kugira ingora ibyo mushikira wewe wovuga gute Nani muhugira wewe?
Yo. Wewe ndafite pasa ku garage hapa nikashimama hapa tu ariko pasa kushimama tuza kufanya
mbaya. Ego shasho kuti mufashe.
Mata. Akatoje kaje karabwira ko umukozi wawe rwose ari umunyabugo pe.
Natamanisha nini?
Undi muntu wahibye ikinyoma nk'icyo ngicyo cy'urwaya atari umunyabugo nindi koko. Umuntu ucunze udahari inzu yawe akaba yahejeje akanakwibira umwana urumva ni bande ba?
Eh? Uyu mugabo ameze gute? Fikina wenyabu.
Mba madame, woi kosa ryambe wakoze. Nugu umuntu umunyabu wakazi. Niba utaru nabaza abanyabu. Ubwo ngo ararikweretse nyine.
Wa mugabo, jewe ntacu dupfa n'abanyabu.
None
kwa kandi noneho mu gutanga kazi Jesse ndaba ngo yava cyangwa yaturuka. Je ndabije ashoboye.
Umva nkuna yiri inama itarakana bada. Buzi gere nari mwongera kugira umuntu umunyabu gicize hava kaje. Kuko iyo ayi mutezu kagira uhakazi. Sha ishyano bari cyutse umurizo. Ni wa muntu uza akakwiba, ni wa muntu uza akakuroga. Umva nijo ryaza rika kwitura ku mutwe.
Ushatse kuvuga yuko wewe nta kintu na kimwe ushobora gukorana n'abanyabu.
Sinshobora kugira ikintu mvugana na ziragungo. Habe nari mwe mbuzima bwanjye. Iteka njyewe muri cyo nshoboye cyose nkabagendera kure. Ntubona nka kuri umuntu abafite umuturanye akaba yajya kurahura. Umva nkubwire njye niyo naba ngiye gupfa nsigaje kuka kanyi. Sinshobora kwitabaza umunyabu kwa baragatsimwe. Ese shove ko hagaze uyu mudamu sagiye kuvamo ariko no mundi yadukereza ka navemo nyarusa mada
Messi nashimamisha gari kwa heshima zenu wenje utoke juu taxi inatwaliwa na mtoto wa bugo
kuchi
njo nilikuwa nasema sema utoke ona kama tengene taxi baba
shofe muri mvura koko se
Kamata njo jendeye, mista ko obligé au voyager mu taxi yangu. Sari ya kukukua ya kukua mamikoshi na balena kia kuangukia aseme ni mika. Hata tunjo jendo toki.
Aungi kinu ndiba ndivaz. None, yarahu mirije. Guta tabonye kwa yinjiye muri taxi ya wanyabu.
Bandu. Mimi na ishiu.
Ariko mana ya. Ninge narikarishi, maigira mure mure.
Kusanyi na senzu kwa nabasoba anurira. Ariko mubi shatse mwamba barira pe.
Kumbe uburero uri kuragerageza kwisigura zani usiguri bidasigurika kumbe uraburiwe ugwanu ufitiye abanyamahanga gwara kuzivya matu nta nimukigira kubana uba abanyabugo no kuvuga yuko wabafashe nk'amabuye cyangwa nabana
oya rwose
barira none
yo mata rwose mbabara unanyine kwibaza icyo ndicyo niyo biwe nange ndumva nakabije pe Shofe none rero.
Ah usine guse.
Nyene icyo nakubwiraga cyane umudamu. Mbabara rwose munyarukane ajye kureba ko kukana nta kibazo kagize. Akira ahubwo nishyura itikeye. Mbabare ko kabanyabugo narimbaje uko batari. Sibyo. Kandi mugira umuhanda mwiza. Reka ngende muri no mvura wende ngende nyagira ariko naco ni igihano nihaye.
Bye.
Cyari kiganiro combo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Kumbo taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique
Tuti mukomeje gutega amatwi amakuru twabagezaga aho kuri uyu mugoroba na hatu yasoreje ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
yaratanze jambo abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo